Iyi mwumva ni radio ijwi rya Amerika. Ijwi rya Amerika risamiranira i Washington DC mu kirundi no mu Kinyarwanda. Mwiriwe inshuti mwese muduteze amatwi. Muri studio 18 i Washington DC muri kumwe na Oriane Tangishaka. Amakuru y'ukwiragijwe rya Amerika ratanguye muri mu Burundi mutwumvira ku mirongo migufi ya shortwave metero 19, 21, 22, 45, 45. Mu Rwanda naho mutwumvira kuri FM 104 nibice bitatu no kuri radio inshuti ya bose FM 88 nibice bitatu. Muratwumvira no kuri site yacu internet harimo makuru n'ibiganiro. Adresse ni www.radioyacu.voa.com.
Nibaza yuko byoba byaramucorotse atibutse kuraba neza intumbero ya leta, kandi iyo leta ariyo iri ku butegetsi bw'umugambwe wabo kuko n'ubuye ikintu gihushane cyacu.
Uyu ni umushingamateka Fabien Banchirya Nino havuga ku ijambo ry'umukuru w'umugambwe CNDD-FDD mu Burundi, avuga ko riciye kubiri n'imigambi ya leta y'u Burundi. Ni inkuru tubafitiye mugume ku maradiyo yanyu. Turabafite amakuru menshi yavugwa mu karere k'ibiyaga binini, ariko imbere yaho reka dutangure ku makuru avugwa hirya no hino ku isi, mwateguriwe kandi mugiye kuyashikirizwa na mugenzi wacu Aloise Bigirimana.
Umwe mu bakuru b'abarwanya leta ya Sudani yaratahutse mu gihugu ciwe, naho mu mwaka w'ibihumbi 2014 yari yaraciriwe ubwo gupfa, kandi yemeza ko azoguma mu gihugu naho abasirikare bafise ubutegetsi bamusaba kuva muri ico gihugu. Yasir Arman niryo zina ryiwe yabwijwe rya Amerika ko ari muri Sudani gufasha gutorera inyishu ukutumvikana kuzotwara leta mfata kibanza mu myaka itatu iri imbere. Arman icegera cy'umukuru w'umuhari SPLMN yashitse Khartoum ku munsi wa gatandatu w'indwi iheze, inyuma y'imyaka 20 yaramaze muri Kenya, ahandi naho akaba yari muri leta ya Blue Nile ya Sudani no mu misozi ya Nuba ku rubibe na Sudani y'umanuko. Arman yatanguye gufata ibirwanisho ku ruhande rw'umuhari SPLMN arwanya leta ya Sudani mu 1986 na gatandatu iyo leta yari irongowe na John Garang. I Khartoum naho ku murwa mukuru wa Sudani banki zose zari zugaye jo kwa gatatu, na banki nkuru ubwayo y'igihugu ntiyakoze. Imashini zitanga amafaranga mu bisagara zimaze iminsi ata amafaranga zirimwo. Abakozi bose baba ba leta n'abikorera utwabo bari mu myiyerekano yo guhagarika ubuzi mu rwego rwo kubandanya bona batavuga rumwe na leta, bahurukiye mu cyo bise Alliance pour la Liberté et le Changement, bakabandanya kuremera abasirikare kugira ngo bashire ubutegetsi mu minwe ya basivile. Leta ya Norvege yashikirije cyo kwa gatatu ko hari ntambuko zatewe mu biganiro bihuza intumwa za perezida wa Venezuela Nicolas Maduro hamwe n'izo wo batavuga rumwe Juan Guaido. Mushiranganje ajejwe imigenderanire n'andi makungu wa Norvege yavuze ko impande zose uko ari zibiri zerekanye ubushake bwo gutera zije imbere mu biganiro byo gutorera inyishu uruhagarara rwa politike muri ico gihugu cya Venezuela. Ibiganiro biba mu gihe hakibandanya icuka kibi hagati ya perezida Maduro na Guaido batavuga rumwe, ariwe mukuru w'inama nshingamateka yitangaje ko ariwe perezida mu kwezi kwa mbere, ashikikiwe na leta z'umwe za Amerika hamwe n'ibindi bihugu bishika kuri 50. Igihugu cya Turukiya ejo kwa gatatu carabohoye mu buryo butari bwitezwe umunyamerika afise ubwenegihugu bwa Turukiya yahoze ari umushakashatsi mu kigo NASA cy'ibigendajuru. Inyuma y'imyaka itatu yaramaze afungiwe muri ico gihugu yagirizwa iterabwoba. Serkan Gorge yarekuwe haheze amasaha make perezida Donald Trump avuganye na perezida wa Turukiya Recep Tayyip Erdogan. Igipolisi cya Turukiya cyahagaritse Gorge mu kwezi kw'indwi mwaka wa 2016 mu isekeza ryo guhagarika uwo wese yakekwa kuba yari ku ruhande rw'umunyadini Fethullah Gulen yahungiye muri leta z'umwe za Amerika yagirizwa na leta ya Turukiya kuba yashatse gutembagaza ubutegetsi. Ubundi munyamerika azwi ku izina rya Pastor Andrew Bonson yafashwe yagirizwa gushyigikira Gulen nyene nawe yagiye kurekurwa mu kwezi kw'icumi mu mwaka uheze. Sentare ya Iraq ijejwe amatohoza ejo kwa gatatu yarashikirije igihugu cya Turukiya abana 188 bavuka ku banyeturukiya biyunze n'umuhari w'iterabwoba wa leta ya Kisilamu mu mugambi wo gutahukana mu bihugu byabo abahoze ari abarwanyi. Abana hamwe n'abagore babo bari bafungiwe mu mabohero yo muri Iraq. Umushikiranganji wa Turukiya ajejwe imigenderanire yabwiye Ijwi rya Amerika ko iki gikorwa kiri mu twigoro twa Turukiya two gutahukana abanyagihugu bacu cyane cyane abakiri bato imbere y'uko hahimbazwa umunsi mukuru wa Eid al-Fitr urangiza ukwezi kweranda kwa Ramazani mu ndwi iza.
Arakoze mugenzi wacu Aloys Bigirimana kuri aya makuru avugwa hirya no hino ku isi. Radio Ijwi rya Amerika isamiranira i Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Tubibutse ko mu Rwanda mutwumvira kuri FM umurongo w'104 n'ibice bitatu, mu Burundi naho mukatwumvira ku mirongo migufi ya shortwave metero 25, 31 canke 41 ku mugoroba kuri metero 19 na metero 22. Site yacu internet ni www.voaradioyacu.com. Kuri Facebook adresi yacu ni VOA Radio yacu.
Iwanyu mu ntara. Iwanyu mu ntara.
Ni ikiganiro kibashikiriza amakuru avugwa hanini mu ntara no mu makambi y'impunzi z'Abarundi ari muri Tanzania, mu Rwanda, muri Uganda no muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo.
Iwanyu mu ntara.
Na kajyo Ijwi rya Amerika riho umunyagihugu ahaherereye ku gatumba nikambi kugira yagira abantu kwabayeho mu buzima bwiwe bwa minsi yose.
Iwanyu mu ntara ni cyanyu.
Radijwi rya Amerika makuru yo mu karere k'ibiyaga binini. U Rwanda rwashikirije Repubulika ya Demokarasi ya Kongo umunyagihugu wayo yafatiwe muri Uganda yitiranyijwe n'umunyarwanda. Avuga ko yari amaze ukwezi afungiwe n'abavugwa ikinyarwanda benshi. We n'abanyarwanda babiri burijwe imodoka batabwa ku mupaka wa Kagitumba. Mugenzi wacu Claude Ganza Munyamagana araduha ibindi kuri inkuru.
Uyu musore w'umunyekongo yitwa Bizimana Steven Moyiza akaba mwe ne Bahati na Nyirabwiza avuga ko batuye hitwa Ndosho mu mujyi wa Goma. Bizimana yagaragaraga nk'ufite intege nke, yari yambaye ipantaro y'umukara n'agashati k'umukara, ikoti ry'imbeho na sandale. Avuga ko yatawe muri yumba amaze iminsi itanu gusa muri Uganda aho yari yaragiye gushaka akazi. Mu mukwa w'igisirikare cya Uganda wo gushakisha Abanyarwanda babayeho ku itariki 3 z'ukwezi kwa kane uyu mwaka, niho na Bizimana yafatiwe mahitwa Butogota ari bukuko byagenze.
Kwa naenda kutafuta kazi walikuwa wasikari,
nari nagiye gushaka akazi abasirikare baramfata hari kumanywa. Aravuga ngo ndi umunyarwanda, ndabahakanira babwira ko ndi umunyekongo ntibabyumva, batangira kumpondagura cyane ndabyihanganira. Byageze igihe rero badupakira mu modoka nigira ko bansubije iwacu ngiye kwibona.
Nisakajeona wapi Rwanda.
Waba wari wenyine cyangwa mwari benshi?
Tulikuwa watatu, wawili walikuwa Wanyarwanda, mimi njo nilikuwa Mkongomani. Kuko kwenye walitufungia
twari batatu, babiri ari Abanyarwanda nanjye w'Umukongomani. Twari dufungiwe ahitwa Kireka, bahatujyanye badupfutse ibitambaro mu maso tutazi utwerekeye. Aho twari dufungiye rero, iyo batujyanaga kwiyuhagira habaga hari abantu benshi baganira mu Kinyarwanda.
Rikwa wako na ongea Kinyarwanda pare.
Nawe Kinyarwanda sura cyumva kana kivuga?
Na mimi nasikia walikuwa wanasema tunatafuta Wanyarwanda.
Nanjye ndacyumva bavugaga ko bashaka umuntu wese uvuga ikinyarwanda, kuko ngo uvuga ikinyarwanda wese bazi ko ari umunyarwanda. Twababwiraga ko hari n'abanyekongo bakivuga ariko bakanga ngo bazi kukivuga wese ari umunyarwanda, kandi ngo nibo bashaka
ni mutu bakongera ikinyarwanda.
Baba barigeze babasobanurira icyo bashakira abanyarwanda se?
Hey, hatujui.
Ntabyo tuzi rwose icyo babashakiraga kuko ntacyo bigeze baduhingukiriza. Bizimana w'imyaka 27 y'amavuko avuga ko akimara gufatwa yasobanuye ko atari umunyarwanda ndetse anabereka ibyangombwa byari kubanga kubyumva. Avuga ko yakubiswe inkoni nyinshi kandi ko kubera amazi babamenagaho babaga bafungiye yaharwariye malaria na n'ubu atarakira neza. Ibyangombwa bye nabyo ngo abiheruka ubwo ntiyigeze abisubizwa. Avuga kandi ko bahabwa gutwo kurya duke rimwe ku munsi, we na bagenzi be babiri b'abanyarwanda mu bo bari bafunganwe ngo burijwe imodoka mu ijoro ryo kuwa mbere w'iki cyumweru ariko batazi iyo bajyanwe.
Iri kwa busiku mu masaha 8 ya busiku.
Ati hari saa 8 z'ijoro batuvana muri gereza batubiza imodoka ariko tutazi iyo tugiye. Twarahe tugenda bucya batugejeje ku mupaka ariko nge sinari mpazi. Abo twari kumwe nibo bambwiye ko ari ku mupaka w'u Rwanda. Ndavuga nti bavandimwe se ngeze mu Rwanda. Ayo ngo
Rwanda ye banduku basi.
Bizimana Steven Moyiza avuga ko ajya Uganda yamukiye ahitwa Buramba unyuza ahitwa Kiwanja akayira ku busa mu yemeza ko gakoreshwa n'abantu benshi. Avuga ko yagiye abwiye abiwabo ko agiye gushakisha imibereho muri Uganda ariko ko umuryango we nta yandi makuru ye wigeze umenya kandi yari ku nshuro ya mbere agiye muri Uganda.
Baba wangu Ginza ari kwa nayuwa ke mutoto wangu anaenda.
Icyo papa yarazi nuko nagiye gupagasa ariko iby'uko nahohotewe ngezeyo ntacyo abiziho na gato arabimenya. Ndagira inama urubyiruko yo kutazajyayo kuko ni habi n'abantu babi rwose, bazirinde kujya muri Uganda. Nge sinarota gusubirayo, sinshobora. Uyu munyekongo yahererekanijwe n'ibiro bishinzwe abinjira n'abasohoka hagati y'ibihugu byombi, u Rwanda ruhagarariwe na Harerimana Gaspar ukora ku mupaka munini, naho Murimbwa Dorisi niwe waruhagarariye Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Gusa impande zombi ntizigeze zivugana n'itangazamakuru, ndetse n'umuvugizi w'ibiro bishinzwe abinjira n'abasohoka mu Rwanda ntiyifuje kugira icyo avuga haba kuri iki gikorwa cyo guhererekanya umuturage witiranijwe n'umunyarwanda cyangwa ku bandi banyarwanda babiri. Bizimana avuga ko bajugunyanywe ku mupaka w'u Rwanda na Uganda. Umubano w'u Rwanda na Uganda umaze iminsi utifashe neza, Uganda ishinja abanyarwanda gukorera y'ubutasi mu gihe u Rwanda rwo rushinja Uganda gufunga nta mpamvu abanyarwanda baba muri Uganda, kubatoteza no kubakorera ibikorwa mbabazamubiri, hakiyongeraho kuyishinja gutera inkunga imitwe ishaka guhirika ku butegetsi bw'u Rwanda. Claude Ganza, Munyamagana, mu burengerazuba bw'u Rwanda, ku bwa Radio Ijwi rya Amerika.
Urakoze cyane Claude. Kandi naho inyuma yaho umunyamabanga mukuru umugambwe Sende FDD mu Burundi yasabiye leta kwaka abantu amatongo atacu akoregwamo no guhamagarira abarundi kwanka kugurisha amatongo ku banyamahanga, bamwe mu bashinga amateka nabize ibijanye n'amategeko bamusaba gusokora iyo mvugo. Basigura ko iteye kubiri n'imigambi ya leta ikomoka ku mugambwe aramutswa, kandi ko ihonyanga ibwirizwa shingiro n'ubwigenge bw'abarundi. Mugenzi wacu rero Juri Kaneza abigaruka ko n'umushingamateka Fabien Vanchirya Nino hamwe na Maître Isidore Fikiri yigeze kurongora urwego rw'abashingwa manza mu Burundi. Yaduteguriye iyi nkuru.
Umushingamateka Fabien Vanchirya Nino asanga umunyamabanga mukuru wa CNDD-FDD yavuze igihushane c'ivyo Burundi bukeneye muri kino gihe, kugurura imiryango kugira ngo abanyamahanga na cyane cyane abagwiza tunga bazana imitahe.
Igihushane cy'ishyifuzo cy'umukuru w'igihugu na leta aho ahamagarira abagwiza tunga kuza kuraba i Burundi bakagihashinga amahinguriro. Barahamagaye Abarusiya, barahamagaye abo muri Turkey, barahamagaye muri Egypte n'ibindi bihugu dusangiye akarere bya Afurika y'Ubuseruko. Nibaza yuko byoba byaramucorotse atibutse kuraba neza intumbero ya leta, kandi iyo leta ariyo iri ku butegetsi bw'umugambwe wabo. Uko nuvuga ikintu igihushane cyacu, nibaza yuko akwiye wenyine kwisubira ko akaba kwavyihenze.
Metis Dorofikiri mukuru muhari Morena nawe yibaza kuri iryo jambo ryo kuresha abanywanyi muri kino gihe himirije amatora, anaribonamo ingaruka mbi zitari nke.
Rizana kwa gucanishamwo abanyagihugu abafise amatongo manini n'abafise mato canke bafise ahatabakwiye. Abo bantu badafise amatongo canke bafise adakwiye canke atagikwiye, iryo si kosa ry'abafise manini. Biraboneka yuko ari ibintu zikineza neza dukunezereza abanyagihugu arindiriyemwo amajwi. Abanywanyi ba CNDD-FDD ngira ngo umugambwe urabura ishuri bubahe, igashaka kwabwira itireka tubagomore tubereke aho abantu bagifise ibintu mu vyisasire. Iyi ni nkurikizi bizovamo bica bituma n'abanyamahanga bari ngaha mu Burundi canke bifuza no kuza gushaka imitahe yabo bose baca bijura bagaca bahunga. Nta kiba kigishigikiye amatungo yabo, amatungo y'abantu bose ku isi ahagarikirwa n'amazu n'amatongo.
Turete ivyo bakijyane namenyesha ko hari n'ikindi abatwara badakwiye kwibagirana na gato.
Erego ko yabishikirije ivyo mu Burundi hamye habaye intwaro z'akamatongo abantu akadizindi zikazi basubitse. Ivyo yarabaye ni 72 abantu b'amatongo igihe nafari kuri bicombero barayashubijwe muri intwaro nyene ya CNDF. Nta kuntu yashubije iteka bambo 72 yacayo nyene mu kiringo cayo ibandanya kwambura abantu barondeye singingo z'ubutungane n'ingingo politike iyo sija senete biringo politike bizohinduka mu ntwaro bizokwirikira kandi noneho birashobora kwitwarwa amasentare atarayi Burundi yirete litabishira mu ngiro atozindi zo bishira mu ngiro
mukurindira ko bija mu ngiro rufikirigeze kuba twarugwego rw'abashinjwa amanza mu Burundi yagaruka guca amateka avuga
turavye amateko y'u Burundi nta nahamwe bavuga yuko leta ishobora kubuza umunyagihugu canke umuntu wese yigenga kugurisha itongo canke amatongo yiwe naho ndokwirwa nabisigura cane nkuko byanditswe ibwirizwa shingiro yo mu kwezi kwa gatatu 2025 no mu bwirizwa shingiro baherutse gutoza itariki ndwe kwezi kwa gatandatu 2018 ingingo 36 bavuga yuko umuntu wese afite uburenganzira bwo gutunga itongo ryiwe bwite uravye kandi mu iteko ry'u Burundi nimero 1/13 yo mu kwezi k'umunani 2011 ritunganya amatongo mu Burundi ziremeza yuko umuntu wese afise uburenganzira bwo gutunga itongo kandi akariko dishashatse cyose
Umushinga mateka kabanjije nino nawe yibutsa ko naha abanyamahanga bo barakoreye kiba barundi umutata rukwanka kubagurisha kwa matongo.
Komona uno munsi ikimoko cababirigi uwaruye kwitwa bimoko igutwa na bene wabo. Tuwo twobita gute? Aba barundi tutsa bene wabo bakwita bimoko bamburize batunze. Nibaza ko kwabaye gushikuza arakwiye ku rovuga mu France ku TV yavutse akabisokora ivyo ntibikunda. Niba icyo twovuga nyira mu France no mu reforma agrere byo gusubira kwa matongo imwatsi bari muhinga ni yabishobora kuzofata umwanya muremure na bene sinzi ko azaba kirongo uyu mugambwe avuga kugira uhindura ibintu butyo nibaza yuko ikigaragara kiboneka nuko ataza abo bantu avuga matongo yabo na no guhubyara rwabo
eka n'umukuru wa Morena hari ibindi bihushana bona mu ijambo y'uramutwa CNDD-FDD
agomba kumvisha yuko imunyamahanga guzitongo mu gihugu kanaka ucumenga iryo tongo araryimuye arariteruye aritwa mu gihugu iwabo itongo n'itongo z'ikintu bayora ngo baterure kandi byongeye abisigura nk'uko umengo ni nk'uko uwo muntu aguze itongo aba ari nk'uko iyo bari leta y'amahanga ije ikagwana gatwaje ico gice c'itongo leta y'u Burundi
Eloge uri kaneza Nairobi ijwi rya Amerika
turagushimiye Eloge kandi naho zimwe mu mpunzi z'abarundi zahungiye mu nkambi ya Nduta muri Tanzania zirashima kubona ibiribwa baronswa byarongereye gushikaho bibashikana ku kiringo cyo guhabwa ibindi kimwe gusa nuko bidahinduka mugenzi wacu James Jonvin yavuganye na bamwe muri bo
ubisanzwe ikibazo cinja turashima no kuri zariyongeye kuko ugiye kuraba kare ahano mu ikambi injya zari nke cyane igatuma abantu bimuka ikambi kuko uravye nko kibazo cifu umuntu umwe aho bita babacera uwo ofisi kadi imwe yaronka ibiro bitatu n'amagarama nk'amajana 5 ariko baho tugeze umuntu umwe atega ibiro ndwi n'amagarama 998 ukashuza kubushaza kare umuntu yaronka ikiro kimwe mugu tugeze ku biro bibiri n'amagarama ama 52 namavuta nyene byose byariyongereye n'ubuyi kabisa turashima
cyo kumwe na cyakiriye no kuba naragishimye gutoka na nuko ikiza umuntu bukene burapunguka ariko cyo sanga injaza yagushikana kuri pokerundi mugani ico twosaba ni ko twosaba yuko baduhindurira ariko turabirindira mu kandi turabona ati ikatubirindira aho birozira niho turabongeye kuboshaza bongera kugufuma bongera no kumafuta no kuboyi ngambo na mengo munyu bacali wawo ndi
yo bongeye injya mu kambi abana bamerwa neza ikana twa tugafuma njya zikwiye ifuma ubushaza mafuta ikana umunyu nuwoyi
satu nere gize rwose kuburyo injya nere igihe bapunguzunze byatwara gwara umunsi ku munsi ariko binjya baduhe injya zikwiye kweri ubu ninzanye kabisa turashima akarusho kambe na mbere abana ntibagwaragurika kagira kabiri naho abantu baba bariko barasoka inkambi cyane bagisoka cyane
kubw'ibyo rero turashima ariko hari ikintu tukirira n'ubu tugisaba amashyira hamwe ajejwe kutugaburira no kuvuga ikibazo cyo kudukabira ifungu tugomba tukwiza imyaka ibiri hano turi mu kambi hanabayirenza ageze kuri itatu ariko nta munsi warigeze badukabira ifungurwa ni fuyi bigori bakongera kaduha ubushaza ubuyi amavuza twasaba ko bufuma dukabira kaduha ibiharage ariko ravye nko makambi ya kera twararonka umuceri twararonka ifizo mu makopo ni ibintu byinshi cyane uko rero bongereje z'iyo fungurwa ugiye kuraba ingorane zaragabanutse kuko abana baragwaragurika abantu ugasanga bafasha amadeni kubera ingeze zitashika kundi mu gipokero ariko ubu n'ukuri turashima nta bantu usanga ariko barasegerereza cyangwa ngo bishwe na kigoyi kare mbere bacavyita ngo ni imisi ya ndibuze ariko ubu byose bimeze neza ariko ikintu tuguma turira badukabira ifungurwa n'ukuri kwamira kongi imwe nabo mugasho barafungurirwa bagakabigwa n'icyo twaguma turira
kibazo cy'inge hose bari kubaduhindurira bakaza basuzanira bugari byo mukoboye kandi n'intuze n'ubushaza bakamera nk'abahindura bakazana nk'ibiharage
naho ibisigaye ku bintu by'ifungurwa n'ukuri biruzuye ijana ku ijana nta ngorane n'imwe ubu ihari no gupokera tuvaho hakiri kare tutangura saa mbiri aba mbere saa tatu baba batashe aba nyuma saa indwi baba batashe dufashe tukabigeranya na kera n'ukuri turashima ku bibazo shinga nta ngorane ziriho ariko tuguma turira abantu kabiri ifungurwa n'icyo tuvuga n'ukuri murakoze mu bidushikirije imbere
abo rero akabari impunzi z'abarundi bari muri Tanzania bashima kubona barashoboye kongerwa imfungurwa ariko bagasaba ko zihindurwa handi naho ubuyobozi bw'igisagara cya Bujumbura bwatangaje ko bugiye gusubira gutanga utundi dukaye tw'imiryango two kwandikamwo ababa mu gisagara bose kaye de menage abasigura ko utwahora twahahora twiganywe n'abagizi ba nabi abanyagihugu bamwe bavuga ko bazogura utundi utwo tundi dukaye kubera ubwoba abandi nabo bakavuga ko batazoshobora kutugura kubera ubukene mugenzi wacu Pierre Claver niyo nkuru aratubwira ibindi
Umukuru w'igisagara cha Bujumbura yemeza ko udutabo tw'imiryango twagenewe kwandikwamo ababa muri ico gisagara twiganywe n'abagizi ba nabi bagamije guhungabanya umutekano Fredy Mbonimpa avuga ko ubuyobozi bw'igisagara bumaze kubimenya bwace bwihutira gutegura utundi dutabo dushasha amenyesha ko utwo dukaye dufise akamaro ntangere mu gucungira umutekano kubera umuryango wose wandikamo abaharage n'abahaba Mbonimpa avuga ko ari naco gituma abanyagisagara cha Bujumbura basabwa kuzosubira kugura utundi
kubijanye na yakaye y'urujya n'uruza y'imiryango twarabonye ko ari abagiye kuzigana mbere ugasanga na bamwe mu duhu dukorana baragiye muri yongeso twarafatiye ibihano hanyuma turanabituza ubu rero igisagara cya Bujumbura cyarashoboye kwifata mu minwe ayo makaye mashasha ariko arakogwa kibaza ko zoguma ku giciro yariko hanyuma kazohabwa mu mazone yose ko murano bihe turiko turajamo ni bihe by'amatora tutashoboye gukurikirana uruja n'uruza rw'abantu bakoresha n'ibikoresho tuzi kwava dusanga ibyo duca mu gihamwe ibyo rero niko byifashe ni giciro nabwiye ko kizoguma ku cyari gisanzweho baradutangira kuko ubushino buvuga icyonzi cyari kuko nta rindi tegeko rirasohoka ibyo bakora abandi bumvise ko ari abantu bariko barigana
agakaye kamwe kagugwa amafaranga ibihumbi bibiri umukuru wa karitsiye canke wa zone niwe yemerewe kutugurisha mu gihe amakaye asanzwe mu isoko ikaye zimvye ingana n'utwo dutangwa na zone itarenza amafaranga amajana atanu bamwe mu banyagihugu bayaze n'ijwi rya Amerika bavuga ko atakunde bari bugire ko babwirizwa kugura utundi yamara kubera ubwoba
turi mu gihugu hagati kandi ndushaka kuja hejuru y'amategeko y'igihugu uko bazokora kose niko tuzokora dushaka kuba mu mahoro gusa kaye n'ubunyere ni wambarire pri banyereke nahirijisha nja kugura kugira nibere mu mahoro gusa nta kindi bagumye baduhindurira ibintu byose uko bashatse dutegezwa kubikora kuko nibaza gusaka bagasanga sifisi yo kaye banca amande batanciye amande baramfunga hako bomfunga rero heje ibihumbi bitatu canke bibiri no yigura
nk'umwene gihugu ari mu gihugu je nibaza ko uko zivugijwe ariko zitambwa nubwo buryo busanzwe butugora mugabo murazi neza ko iyo baje nko gusaka utagafise ugira ikibazo ko bwivyo rero bavuze ati ubgahora burasubirijwe ubwa mbere sinshobora kuyakira nabi ariko je numva ko ntagerezwa kugura
abandi nabo bavuga ko kubera ubukene bafise batazoronka amafaranga yo kugura utundi dukaye bagasaba ko aho byabonetse ko twibwe canke twiganywe ko ariho honyene bogura utundi
ingingo nitwayakiye neza kubera urabona n'ubukene buhari umusore ahugura ikintu nyene wari wakoze ubwa mbere umva ko ari yatahe waguma muzijya nyene kubera n'ubundi idizosoka sinzi ngira ntiturazimenya ariko nibadakata kinini kizohindukako
naye makaye baba barayasubiyemwo twe ntitubizi bwa twetuze amakaye dufise kandi azibina bashido seri azibina bashido dokariti rero akaye makaye baba yasubiyemo abashido dokariti bazi amakaye baduhaye baragenda leti isoro ubujyo bwayo kwa nyagi guturakenye leti zo nandi makaye batuzurize ayo nayo baba bariganya bayahebe twende mu navyo byoshoboka dutubera uko kwa matugura makaye ngo bayiganye tuna ko bituruhishije kandi ukene mbona mu miryango na bumeze
deja bararisha amahera ubu bagira basubire kuri hayandi ariko babira bakareko zitazo bapirate bareke kubagora vraiment
ingingo yo gushiraho udukaje canke udutabo tw'imiryango bitakaye domenage yatanguye mu mpera z'umwaka w'ibihumbi bibiri na cumi na gatanu imyigaragambyo yo kwiyamiriza ikindi kiringo c'umukuru w'igihugu ahari imaze guhoshwa abategetsi b'igihugu bavuga ko ari uburyo bwiza kandi bworoshe bwo gucungera no kugenzura abantu bose baba mu gisagara uretse igisagara ca Bujumbura utwo dukaye twaramaze gukwiragizwa no mu bindi bisagara muri utwo dukaye umuryango wandikamwo abantu bose bahaba umushitsi agendeye umuryango nawe nyene yandikwamo muri ako gakaye amazina yiwe inomero za karangamuntu iza telefone yavuka ikimugenza n'igihazo hamara igihe cyose habaye isakwa ry'igipolisi umuryango usabwa bwa mbere ikaye y'umuryango utayifise canke yabonetse umuntu atanditsemo arafungwa canke agatanga ihadabu y'amafaranga ari hagati y'ibihumbi mirongo itanu n'ibihumbi ijana nk'uko abanyabujumbura babivuga Pierre Clavier Niyonkuru Kigali ku bw'Ijwi ry'Amerika
Muri isanga ni ikiganiro cy'Ijwi ry'Amerika kibanda ku bibazo binyuranye byo mu karere k'ibiyaga bigari bya Afurika ikiganiro gitumira abantu bo mu nzego zitandukanye bagasubiza ibibazo by'abakunzi b'Ijwi ry'Amerika
kandi mu ntara y'Muyinga aho bita muri komine giteranye aho bitatura
ngende hano Kampala Uganda
Jendi mkitakara cha Bujumbura.
Ni ikiganiro kimara isaha kuva saa kumi kugera saa kumi n'imwe buri munsi kuva kuwa mbere kugera ku cyumweru.
Muri leta ya Colorado leta z'Ubumwe za Amerika.
Mbanje kuramutsa bakimire mwadutumiriye.
Nawe turagutumiye. Kurikira Ijwi ry'Amerika aho uri hose haba kuri radio, kuri telefoni no kuri mudasobwa. Nawe turagutumiye. Tuziheze uraritswe buri munsi saa 10.
Radio Ijwi ry'Amerika urwego rw'igihugu rushinzwe amadini RGB mu Rwanda ruriko rurasobanurira amatorero n'amadini mu Rwanda ku itegeko rishasha ribagenga cyane cyane ingingo irabana no kwirinda ku bikorwa vya politike ndetse no kwerekana amafaranga yose itorero rihabwa kugira ngo hirindwe ayandi mafaranga amatorero yohabwa yokoreshwa mu bindi bikorwa bitari iby'Imana turi kumwe na mugenzi wacu Assumpta Kaboyi atubwire ibijanye n'iri tegeko Assumpta utubwira muri make bishasha biri muri iri tegeko
ego makoze itegeko nababwira ko ryagiyeho nyuma yuko leta yafashe gahunda yo gufunga amatorero menshi yanavuga ko yakoreraga mu kajagari iri tegeko yari rikaba rifite ingingo nshyashya rivuga ko nta rusengero na rumwe rwemewe gukora rudafite ubuzima gatozi mu gihe cyashize umuntu yaribwira akaba yafungura itorero gusa ubu rero nta n'umwe wemerewe gukora adafite ibyangombwa bitangwa n'ubutegetsi hanyuma kandi hakaba hari ibindi bintu bigomba kugenda umuntu ugiye kuyobora itorero kuba yarize afite amashuri bisanse ni ukuvuga ngo yaraminuje ibyo nabyo ntabwo byabagaho mu itegeko rya kera hanyuma hari izindi ngingo zikomeye n'abantu barimo kugirwaho impaka bavuga bati ingingo yerekeranye n'amafaranga yose itorero ribona cyangwa se amadini abona ko agomba kugaragazwa aho yavuye uko akora kugira ngo nyine barimo gusobanura kugira ngo hirindwe ko andi mafaranga akoreshwa yitirirwa ijambo ry'Imana kandi aje gukora ibindi bikorwa bibi.
None Assumpta muri iri tegeko rishasha turumva ko nk'uko bivuze harimwo itegeko ryerekeye kugira lisansi kuba warigiye kuvuga ijambo ry'Imana cyangwa kuryigisha riraraba abapasiteri bashasha bonyine cyangwa n'abapasiteri ba kera batafise iyo lisansi nabo nyine rirabega.
birareba n'abandi bose bakora uyu murimo badafite iyo lisansi. Gusa nakosora ko na very lisansi mu byerekeranye n'iyobokamana, ahubwo niyo waba warize ibindi bintu gusa ariko ufite urwo rwego rw'ayo mashuri urabyemerewe. Rero rirareba bose n'abari bari mu murimo badafite ayo mashuri, ubahawe imyaka itanu yo kugira ngo babanze bayagire.
Urakoze cyane gose Assumpta Kaboyi, urashobora kuduha iyo nkuru mu byo burambuye mu kanya kari imbere. Turagushimiye. Radijwi ry'Amerika isamiraniri Washington DC mu kirundiro mu Kinyarwanda, aho ni naho duheraje ibiganiro n'amakuru twabateguriye kuri ino saha muri studio 18 Washington DC. Mwari muri kumwe na Oriane Itangishaka. Turabashimiye tubararika kubandanya mwumviriza ibiganiro n'amakuru ku Ijwi ry'Amerika. I'm not afraid.